bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro rya rino genekerezo rya mbere ukwezi kwa 9 muri 2018. Hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane nahazwengiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva muri ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwe mutwumva muri mu Burundi kandi turabaha ikaze no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu batwumva muri mu Rwanda. Murakoze kwa muri ko muratwumva live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com aho ni ku isi yose kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu. Ikiganiro ni muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nchuti bakunzi misi yose ya gatandatu murazi yuko mamura batumire iyo muri rya nino ni mwebwe tuba dukeneye kumva ivyumviro vyanyu aho muri hari amakuru ijwi rya Amerika itashobye kubumenya mwebwe mwiboneye murahawe ikaze kugira ngo muyatubwire. Hari kandi na menshi twabatangarije muri inondwi turiko turasozera nayo nyene mufise uburenganzira bwo kutubwira aho muri tukabahamagara gutyo mukagira ico mudushikirize. Murayo twabashikirije harakomeje kuvuga ivyerekeye ukwiyamamariza mu myanya y'aba pite mu gihugu cy'u Rwanda bizaguhera uno munsi twarababwiye n'ivyerekeye umurwi mushasha ujeje gutunganya ivy'amatora mu gihugu cy'u Burundi seni mu yavugwa ijya nino ku isi naho twarababwiye nk'ivyerekeye ivy'urupfu rwa nyakwigendera senateur John McCain uno munsi naho baza kumushingura ibintu birindiranywe igishikanga ha muri leta z'umwe za Amerika na cane cane ha muri Washington ahaza gushingurirwa murarindiranye rero ikaze mwebwe inshuti bakunze muri ijya nino kugira ngo mushobore kutubwira ico muvuga makuru ijya nino ayo twabashikirije ayo mudufitiye mu makambi mu ntara mu bisagara mu migabane itandukanye. Ikiganiro ni muri isanga twinjira kwa ririmbuka Medi ni no you no life ni The Ben murantunga The Ben ne mu gihugu cy'u Rwanda akarimbukiwe ni no you no life.
Baby, I am your
abatari bakerero bariko barashika muri katedrale nkuru yo ngaha ya Washington DC kugira ngo bahave basezerana itekanya kwigendera Senator John McCain mu bariko barashika muraza kumva ivyo bagiye baravuga bamwe nabandi habiteze ko bahava bagira ico bavuga harimo ahoze arongoye leta zumwe za America Barack Obama John McCain aza gushingurwa na police ni muri Maryland nuko rero ncuti bakunzi turabarindiriye kugira ngo namwe mugico muvuga ku makuru ariko araba ahiwanyu iyo nkuru ya yishingurwa ya John McCain niyigezeho cyane ngaha muri leta zumwe za America turafise wa mbere John ari ku murongo John ikaze kujugi America
hallo
ikaze kujugi America
n'ibese
murakomeye
yego
ne uherereye he
muherereye mu Rwanda
majaye
majya mu ntara ya majepfo
kumenga weekend nturaye yitangura neza
ndi mu kazi
uri mu kazi nyabaki
ndi muganga
uri muganga
impamvu nashaka kuvuga ikibazo cy'ubuganga
duga ku ijambo tukwite doctor rero tukwite dogiteri canke ni muganga mu bindi
muganga risansi wo mu Burundi
yego duga ku ijambo John
Ni kuvuga ngo ite iposta iposta y'ubuzima ntoya n'abantu yo hasi boroheje ariko minisiteri y'ubuzima ubona ko nta miti duha ntaki nagira ngo mudukoreye ubuvugizi naraye numvise ko n'umushikiranganji w'ubuzima wo mu Rwanda nshobora kuba wenda utabikurikiwe Diane yamuhaye igikombe niba kijyana n'amafaranga sibyo mbizi amahera niba kijyana n'amahera yohereza imiti mu maposita matoya rwose dukora nta miti nuko guha abarwayi ukabona ko nta kigenda muri make nubwo ntabwo bayitayeho muri rusange ndabwira Diane Gashomba
none ga John iyo poste yanyu uvugwa iremewe n'amategeko ni nk'ico twokwita centre de santé muri rurimi rw'igifaransa ni nk'ico twita centre de santé muri rurimi rw'igifaransa
oya centre de santé ni nkuru kuri twebwe twe turi bato cyane
ariko haremewe n'amategeko
aremewe n'amategeko ni amaposita aba mu cyane cyane mu karere bita ka Kamonyi na Kanyanza n'utundi ntavuze ariko usanga ntago bayitaho ni ukuvuga ngo ni ukwirwariza abanyirayo barayaduha gutyo amasezerano ntibayubahiriza nka minisitiri w'ubuzima abizi simbizi niba atabizi niba abizi sawa niba atabizi nabimenya hanyuma agira imiti yohereza imiti sibyo
urakoze cyane rwose John ubwira umunsi mwiza
birababaje
urakoze cyane rwose John
yego bambeye
kwino saa tuvugana ni saa yine irenga ku minota 8 ngaho Washington DC ikiziga canya kwigendera Senator John McCain kirashikanywe muri katedrale nkuru ya Washington aho hahava mu kanya hatangura ivyerekeye imihango itandukanye ku musezero imbere yo guhava mushingura na iteka Annapolis muri Maryland turase kandi na munezero ikaze ku juri ya America na wewe yego aho herereye hamuduge ku ijambo
herereye mu karere ka Bujumbura yesi akaze mu karere ka Bujumbura
yego namakuru tuzaniye
cyane
namakuru tuzaniye cyane n'ivyumviro kuyo twagiye turagushikiriza muri none ndituko turasozera
oya kwari kwa mice ku baga ara mahoro adasanzwe
yego hama mu mpera muri none ndituko turasozera departement ya leta zumwe za America no kuvuga nk'ubushikiranganje bujeje imigenderano ya America n'andi makungu bwarasohoye itangazo abgasavya nyamerika bagendera mu Burundi kutijajara ko kuko ngo ivyo umutekano atari kirenga huri uvyifashe gute wewe
nokuri twego mu kadere turimo na mahoro kwetu yashimwe uko abantu bakora imigambi cyane kanyi ama nokuri twashimwe ko yemi amanya ije kunganira ku cyo kintu bashigize nokuvuga ko wazi byari muri Amerika twe turi mu Burundi n'amahoro twashimwe nko twemeye turi
ntibapfa kuvuga baba bafite rimwe na rimwe aba barabira n'ibyo bandika barabyitondera. Wakoze cyane gose Munezero, ugira umunsi mwiza aho herere ngaho I Bujumbura.
Nogabisha abantu ati batanze inkuru itari byo niko utabaragereza kuko biracanishamo abantu n'abandi.
Inkuru zitari zushatse kuvuga niza
nabo bagenda gutanga inkuru mu Banyamerika kuko Abanyamerika
bafatira kuri bimwe n'ibindi. Hariho abavugwa babura amarengero, hariho abavugwa usanga ibiziga byatoye rimwe na rimwe n'ubwo bimeze kuko byari mu 2015 ariko biri ubu. Urakoze cyane gose Munezero, ugira umunsi mwiza. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Thierry Ikadze.
Amahoro neza Diane.
Amahoro urakomeye.
Nukuri turasiye.
Ni amakuru tuzaniye tutamenye canke n'ivyumviro kuyo twagushikirije wumvise irya nyina.
Ivyumviro Diane.
Nduga ku ijambo.
Ariko gusa nagomba ndabashimira uwo muntu ko ntumuvugishije n'ukuri jewe birangiye kubera ko itazi ntiyashobora kugira ibintu ngo ivuge ibintu burya nayo idafite abari ku rubuga ngo bayitohoreze. Hanyuma ngiye kubyibanze agomba ubwa mbere rero ku kintu Leta y'u Burundi yatanguje cyo kurwanya amasasi mu gihugu. Niba naragishinze n'ikintu cyiza mu bisanzwe kandi cyari gikenewe kubera ko iyo urabye ajya amasasi arafise ingaruka mbi ku bidukikije. Ariko rero nkibwira ntibuge by'amasasi yari afise akamaro yari amaze n'ubwo boyatuza. Ariko baho rero ikindi kintu gica kiza kuyasubira ariko ntacyo nigeze numva kivugwa ko cyagiye. Rero nka runira akaguha abategetsi nti iyi ngingo nimba bayifashe ni byiza cyane turabishima ariko marahabe abanyagihugu bazava bifuza ikindi bakoreshe sokaino ntibabyumviriye ko.
Ni kibazo none ubona yuko kizokoroha gukemurwa mu gihugu cy'u Burundi ga Thierry kubgawe
kudikwanya idinasasi. Iko kudikwanya cyose ni ikintu ubona ko bagiye kuri hafi nk'uko mbona nyine banabivuze byari ku maradiyo nawe numvira isanganiro n'ijoro. Urumva ko ni ikintu menga kizokoroha cyane. Ego hanyuma kabiri nari ngiye kuvuga ko nuno mugwi warayishyizweho utunganya amatora muri 2020 yewe ku bandi nagize nti nitunegure cyane reka tubanze tubahe umwanya babanze bagire icyo bakoze hanyuma ngo akasire nabyibwira ati muzotubonera ku byo dukora. Nibaza ko nibajya ku rubuga bakagira ibyo bakoze natuzavuga tuti abantu bahengamiye haka nk'ahandi. Cyo gituma rero mvuga ni umuntu ariko aravuga ngo umunsi ngo ni kwa kundi n'ikirabindi nibaza ko umuntu yabanza akabaha umwanya ari nacyo gituma ngira mvunira akaguha abanyepolitiki b'uyini wacu. Iyo numvise nk'amizero avuye mu nama nshingamateka akikuramwo akavuga ngo nimusikare muratora burya iyo bijya hose ntibakinjura bagira abantu baratorwa kandi nibataba n'ikizibuza ko n'ayo matora yo bayarongora.
Hamaga Thierry ukiri ngaho kuri ivyo vya mizero ukubona amizero yarakinjuye bafisemo umuntu basiguye ijwi ry'Amerika mu Pierre Celestin twarivuganiye jewe uganje avuga yuko impamvu bakinje ariko batigezwe bingishwe inama kugira ngo babahizina. We urumva kubgawe ubivuga kwiki?
Nibyo cyose ni byose ikintu cyiza ndabyumva ariko bigeze kuri ryo ntambwe Diane biba bigeze ku rwego rukomeye kuko iyo uravye ramaze bitubwa mbere ifise bande rero byose samizero afise benshi rero guca bavuga bati turi iyo nkoyemo turavuyemo bari bazi neza yuko biza kubwirizwa kurengana none birenganye ubundi bwo bica bigenda gute iyo bahe vyibye banashaka bakagumamo hanyuma ivyo bashikiriza abaperezida ariyo bari no gutora canke bashatse ntibatore yuko batoye canke babahakanye bari kubigira gutyo mugabo gushuvuga uti turavuyemo none ko bavuyemo n'amatora bisigura ko batazoyaza.
Yavuze yuko nabo nyene bazobarabira ku byo bariko barakora ariko ko batashimye ko batigeze bagishwa inama kandi yuko batahawe ibibanza bikwiriye barabye intebe basemo n'amashinga amateka.
Ego cyose yakivuze neza n'ivyo reka tubahe umwanya tubanze tureke turabe nabikeyi bakora vy'intanga aricyo gituma ngira mpamagare hanyuma politiki y'iwacu ubwa mbere ntibihutire kuvuga ibintu nabi batarabibona abanze ubwa mbere babahe umwanya bagire icyo bakoze hanyuma iyo n'ibintu bibaye bibi ntibace bihutira kuza kuvuga ngo turavuyemo baravuga ibindani babanze bahindu basabe ko bihinduka ariyo bari hamanitse hamwe bafata izindi ngingo mugabo kuri iyo nkora ngo baravuyemo kugira abanyagihugu ntibaba bagiriye neza ko nabo baraheze bakabura ababwira kubera bamwe bo kwitonze baravuyeyo.
Ego hama wewe ari nkawe Thierry nk'umunyagihugu w'umurundi ivy'amatora biraba umurwi mushasha ugiye hura witeze kwikugiranije n'uwahahora kubgaho
ya nereka miko mvuga ivyo niteze ariko nabo nibo bazi ngene bazokora ajewe kubwira nenda witeze ko n'umugwi uzoze gukora byinshi bisumbirije nibyo twabonye uri umugwi wa mbere wakoze neza n'umugwi wo muri 2005
waramutswa ngarambe
ego gyabor ngarambe wakoze neza cyane cyo gituma mvuga ni uyu mugwi rero tubizere ko Philippe Nzobona ari bazokoresha ku buryo tuzobushima kurusha uko twashimye ngarambe.
Ariko nimba ibyo itegeko turiko turabona ni cana cana nako ku mbuga ngurukana bumenye ariyo turaza kubatoreza mu kanya Philippe Nzobona biri ba wewe turabona ari mu kibanza cyo kumenyesha amakuru uzowuramutswa iryo tegeko akaba ariryo kukuranzi ko muri ino misi ari gihura b'inkuru ugasanga irahindutse. Ni Dr Pierre Claver Kazihise niwe byerekana kuri iryo tegeko riko riracana cana ko ku mbuga ngurukana bumenya itashobora kwemeza ko ariryo canke atariryo ko ari we azoba arongoye umurwi. Saa 12 tuzaba tubafitiye byinshi kuri iyo nkuru.
Ego mu tugeregereze nize tubimenye ariko nabone naho yoba banabivuge neza byumve ahari hose amenye ko burya nk'uko nabivuze hirya y'ejo iyo amatora agenze nabi bano bantu baba bageze amatora niba ubwa mbere babanza kubituka ubwa mbere hasho gitondo babwira nti bagira icyo bakora ntibagikore hakiri kare bigishoboka kandi iyo shitani babona umenga bararemerewe babivuge kugira ngo abanyagihugu bamenye ntibakore kugira badasikare baratuka.
Urakoze cyane gose Thierry ubwira umunsi mwiza ngaha mu Burundi.
Yego na.
Ibirori byo guherekezanya kwigendera mukenguza amateka senateri John McCain byatanguye mu turiko turabona kombonesha kure harimo wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Barack Obama n'umufitambukanyi we Michelle. Byitezwe ko Barack Obama aza kugira icashikirije muri ivyo birori canke imihango yo gushingura John McCain. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump when he yavyitavye nyakwigendera ari yasavye yuko biramutse bishika kitabo muremyi Donald Trump atoza kumuherekeza. Amakenga yashira nakwizera urwongo ukunda mbaye wowe mungenge zashira ukunze urwongo ukunda mbaye wowe mutima wanje uwai igitabo nakwereka amapaje kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma nareba uko wiyumva amatsiko agashira amarira agashira ugatuza Tose kandi na David kundi murongo wa telefone David kaze kujuga Amerika. David kaze kujuga Amerika. David ni tiko turamwumva mu bandire bamaze gushika gushingura nyakwigendera senateur John McCain harimo Bill Clinton yahoze arongoye Amerika George W Bush nawe nyene yahoze arongoye Amerika harimo kandi n'abari muri leta y'ubu harimo nka James Mattis harimo n'umukobwa wa perezida Donald Trump ariwe Ivanka Trump. Mutima wanje uwai igitabo nakwereka amapaje kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma nareba uko wiyumva amatsiko agashira amarira agashira ugatuza I find myself on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging my love. Do you believe me, girl? Mbaye wowe, amakenga yashira. Nakwizera urwongo ukunda. Mbaye wowe, mbaye wowe, amakenga yashira. Nakwizera urwongo ukunda. Mbaye wowe.
shira 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 konzo fungu kunda mbaye wewe. If you knew how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tujenda rimwe kabiri tudasigana twumvikana tutabusanya. Yabaho warebaga mu mutima intugu ndazashira ubwo babugashira ugatuza tukabana. Baby, I found myself on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging my love. Do you believe me, boy?
Ngaye wowe ugenga yashira kwizera urwo ngukunda.
Ngaye wowe amakenga yashira nakwizera urwo ngukunda. Ngaye wowe
impungenge zashira
zashira
ukonzo ko ngukunda. Ngaye wowe
Karimbo ni ka Jean-Pierre Nimbona akazina kiwe aziko cyane ni Kidumu Kibidon nabandi bakamwita Kibuganizo hama Karimbo nako ni penguvu ni nko kuvuga ati mpa izo nguvu zikenewe mu byo yariko araririmba ariko aracamo duse na Sengayire kundi murongo wa telefone ijo rya Amerika yaguhaye ikaze muri sanga Sengayire
urakoze cyane urakarama
uherereye
Kigali igikondo
igikondo amakuru avuga igikondo nayo tuzaniye canka yahandi canka ufite ibyo uvuga ku byo twagushikirije
igikondo rero arandabanza mvuge ko iyo mwadushikirije arabyo mwavuzeho muri n'ubundi muri iki kiganiro cya muri bisanga mwadutumirire abantu bari kwiyamamariza kuba abadepite mu Rwanda mu nteko nshingamategeko twaganiriye nabo bose nabyo nta twarabishimye cyane kuko byadufashije gusobanukirwa abo ari bo bidatugoye cyane ko aho bari kwerekeza mu mpande zose z'igihugu hose siko bahageze ariko radiyo ijwi rya Amerika mwarabafashije kugira ngo tubumve cyane tunabamenye abo ari bo nsengiyumvushanziye turamuzi nuriya salimu twaramutse mose joshe n'ubundi turakomeje kwitegura amatora azaba kuwa mbere niba ntibeshye ku banyarwanda bari muri iki gihugu rero makuru arizi ko ndakomeye nuko FPR umuryango wa FPR ishaka rya FPR inkotanye ibi kwiyamamariza hano igikunda aho bajya bita murege ahabereye isomuzo mahanga bikaba bishyushye rwose mvuyeyo mu kanya mbona bishyushye tubyina twishimira ko aho tugeze
kuko ni no munsi wa nyuma wo kwiyamamaza
n'umunsi wa nyuma urumva niyo mpamvu bishyushye urebye byari bishyushye batugezaho imigabo n'imigambi batubwira uko tuzatora n'ibindi byinshi ko tugomba gukomeza gusigasira ibyagezweho twigira dutora neza amagambo nk'ayo niyo yari ari kuhavugirwa n'ubu kandi biracyakomeje kuba bishoboye n'ubu baracyariyo barahava nimugoroba rwose wagerayo n'ubundi hasanga bishyushye rero kuwa mbere urumva gahunda n'ubundi abanyarwanda akenshi bazi gutora neza burya mbakundira ko bazi no kuzinduka mu byo bakora abenshi arabonyanyuraho bambwira ko amakoti bayahanaguye kuko biba bimeze nk'ibirori mu Rwanda babifata nk'ibirori ntabwo babifata nk'ibisanzwe kubona amatora tuyafata nk'ibirori ababyeyi nabo imyenda myiza bayikozeho n'imikenyero arakubwira ugezeho wese ukamubaza ati amatora bimeze gute muri make umwuka uri mu banyarwanda ni amatora barakubwira ati ku wa mbere itariki yadutindiye isaha 10 zuzuye nzaba nageze ku cyumba cy'itora aho nzatora
urakoze cyane rwose
ubwo rero nabashimira kandi mukomeza no kutugezaho ibyo biganiro byanyu dore ko ari byiza ariko harakaba rero nabasabye ntegereza ko mwagashyira mu bikorwa ndaheba
nagakize
akambere n'abasabye ko mwansuriza tubanze kamere indi akazampamagara mu kiganiro cy'umuziki
ino sanki menye muhinga bw'ivyuma vuze ngo iyo afera yifatiye mu ntoki
aka kabiri rero ko kara kuko mwa kuko abanyarwanda n'abarundi abenshi dukunze gufungura duhereye saa 10 gushika saa moya ku masaha moya nanone n'igice twumva amakuru na saa 12 akenshi ariko ntago bafite amasaha nyayo y'igihe amakuru ageramo n'igihe ibiganiro bigiye bibera kuko abenshi hari igihe bumva ko baje ngo harya cya kiganiro cyitwa muri isanga kirajyamo ryari cyangwa kumva ko baje ngo harya amakuru arajyamo ryari ubwo rero nandi kugira ngo niyabikunze muzadufashe mube mwashyira nko ku rubuga rwa Facebook igihe ibiganiro bibera byose amakuru mu kinyarwanda no mu kirundi mube mwabidushyiraho mujye mubitwibutsa yabitabagoye cyangwa se no mu gihe muri mu kiganiro nk'iki cya muri isanga mukavuga
ati ako kabazo kawe uwagashikirije bice muri isanga aragishikirije uruganda rw'ijwi rya Amerika turiko turabibategurira ariko mu kurindira yuko bishika kuri Facebook ntikibuze ko muja kuri internet ya @3 akaburungu radio yacu @vewa.com ho huhagiye urabona ryari ibiganiro byacu bitandukanye biba barabikwereka neza hama usivye n'ivyo harimo nk'ico two kwita kumenyekanisha ibiganiro dufise biza biraba mu mwanya itandukanye haba makuru canke ryari turabashikiriza igihe biba muhura wumva nko muri isanga turabacishirizamo ngo iwanyu mu ntara twashirizamo muri isanga kugira ngo tuze turabibutsa ibyo biganiro tubafitiye bitandukanye si byo ngasenga
yitwa n'ibyo twifuza mukomeze mugubwe neza rwose munsuriza umuntu witwa Thomas
ubwo butumwa turabushikana hanyuma mukurindira ko Facebook muzobona icyo mwadusabye tukabibashirira ko mwe muraravye kuri internet ya @3@radio.com ugiye nko kumakuru mu gitondo ucona ryaraba wagenda ku kiganiro muri isanga ukabona ryari kiba aho ugiye hose urabona isaha nyaco kibera kandi usivye yuko ushobora no gucusubira kumviriza ivyahise ushobora no kuhamenyera ibindi utaruzi ko tubafitiye urakoze cyane
icyo ngicyo rwose turacyashimiye murakarama
nawe bikubera uko nyene ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga Sengayire arabivuze katubibutse muri isanga ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu igihe c'isaha 10 gushika saa 11 ni ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Tose kandi na Gilbert kundi murongo wa telefone. Gilbert ikaze.
Ndiyo miriwe.
Urakomeye.
Turashima.
Uherereye he?
Ni muri komune Rutovu ntara ya Bururi.
Komune Rutovu ntara ya Bururi haravugwa make.
Zamena mesa kubabaza.
Sa.
Ne kono mbona kuri Facebook mwaduhaye umurongo. Be iragira kuvuga mu Burundi.
Iradio iravuga mu Burundi biciye kuri za shortwaves biciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com hama bari mu ntara zegereye u Rwanda nka Zanguzi na Kirundo nabo baratwumva ku mirongo ya FM.
Izananye
mu Rwanda yego.
Hama ngaho mu tuvuri kuri ya kubamenyesha umutekano urahari. Na hantu hameze neza na berekana ko kuronka kavura. Ariki kibazo tashiri kibazo cy'ibitoro ngamutovuta akenye station ukuri n'ahantu haraba moto menshi mugabo kwa utoro n'ibitoro bicakure. Turinda gufata moto twa twifakira ndakwenda ahantu bitima tanda.
Kugira muje kurondera igitoro.
Ego tufata imodo kanga twirondera. Sagutera kam nk'abantu bose bafaranga ariko moto tujane station ngamuto irahakenewe. Ikono kuri mu badufashije.
Na station imwe ihariga Gilbert ngaho onye kuri centre ya Rutovu.
Yari geze kuba ihari mugabo kugeza ubu nyine yarahombye ubu ntagikora. Yo kesi cyatuma turi kora ku bitoro bya magene bavye biratozimba. Yitwa cha kumenyesha yuko ukuri uwa station yo badufashije gose bine bikomeye.
Hanyuma ko kuva nko mu Rutovu centre ujanga ho za Rutana bifata umanyunga na gute.
Twibagije ku modoka ari sanzwe turi ibihumbi no ibihumbi bibiri.
Kugira uje kuzana igitoro ucuzana nka maritira nga.
Bano buryo bufise kufise buryo ashaka kuzana n'ikidumu cyose ugashyira mu nzu ukazoza urafuka mu moto mu moto yawe buke mpaka giheze. Urumva n'ubuhombe bukomeye kurinda kwitageza kwari haya n'amafaranga. Ni ubuhombe bukomeye n'ukuri.
Hanyuma iyo ico nokwita ibiciro vyo kwinguruza navyo bica bigenda gute mu gihe numva murinda kuja kukirondera mu giye kure.
Yitse nyine ko abantu bifite imodoka ari nti batworohereza kuri ababona uri kutagose baca bakuzimba. Nawe ko rero atakuri bugire cawe na nyine ukipakiza ukagenda nta kundi.
Wowe uri mu rwi wabahe wabipakiza canke wapakira?
Nini mu rwi wapakira. Ego
ibiciro biduga ku munsi bivanye n'amafaranga yagufashe kugira ngo uje kurondera nk'uno munsi wagiye kurondera twinshi mu ndwi uraduza kugira ngo twisubize canke mugumiza kwa kundi nyene.
Oya umba ko mitaba kwa kundi nyene cyuko kandi cyuko ruho umutegeza kuduza nyene. bwa abene gihugu na kinyene bira ingaruka mbi barazibona kubera abacatu bavuyimba kandi birumvikana. Yego
urakoze cyane Gilbert, ugira umunsi mwiza, ngira ngo ababyiga baravyumvise.
Nabashimiye nabwo kwiga Amerika murakoze.
Urakoze murutovu, ugira umunsi mwiza. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga.
There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, baby. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better.
Jugemeka Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabise kandi na Bruce kundi murongo wa telefone. Bruce Kaze,
yego,
uherereye
none mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke.
Na makuru tuzaniye canke ni vyumviro?
Na makuru ashobora kuba ari kuvugwa cyane ino hanga.
Tugakwijambo.
Amakuru ari kuvugwa ino hanga ha cyane cyane ingingo nyamukuru usanga n'umuturage ndagufi bose bari kuvuga cyane. Nta makuru ajyanye n'amatora yo kuwa mbere. Bo amatora yo kuwa mbere bavuga ati nuko twabishishikarijwe kuva kera na kare, babitumenyesheje kare, ibipande by'itora babiduha kare. Kuwa mbere tugomba kuzinduka tukajya gutora intumwa za rubanda abadepite baduhagararira mu nteko ishinga amategeko kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze rutere imbere baduha no kubyiza. Ibyo rero ugasanga abaturage barabyishimiye cyane. Batwe nko mu kigo cyacu urebye hazaberamo icyo gikorwa, ubona ko biteguye neza cyane. Kuko kuwa gatanu twakoze umuganda utegura kuntu ibyo birori bizaba bisa neza nta kibazo. Dutegura kubera amashuri nyine urabizi ifunguzo tuba dufite, baravuga ati ifunguzo muzitange kugira ngo abaturage babone aho batorera nta kibazo, n'amasuku turayakora, n'abaturage babona bahariye amabarabara nta kibazo na kimwe. Ubona ko ibintu bimeze neza cyane. Nanjye umunyamakuru w'ikigo nanjye ibindi kuri kubikirana nzabageza ku banyeshuri banjye, babwira ati igikorwa cyagenze neza, byagenze gutya, ibintu bimeze neza cyane mu gihugu cyacu.
Urakoze cyane Bruce, ugira umunsi mwiza.
Okay, nawe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Ibindi biganiro tuba tubafitiye mu ndwi kuva kwa mbere gushika kwa Mungu, muri byo harimo nk'ikiganiro iwanyu mu ntara mukurikira saa ndwi gushika saa ndwi n'inusu ku masaha mu Burundi no mu Rwanda, iminsi yose kuva kwa mbere gushika kwa gatanu saa kumi na zibiri turabashikiriza amakuru, ahanini ayo makuru aba yibanze ku Burundi no mu karere. Saa kumi gushika saa kumi n'imwe muba muriko murakurikirana ikiganiro muri Isanga, iminsi yose kuwa mbere gushika ku w'Imana, kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu gushika igihe c'isaha zibiri ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Amakuru agezweho ku isi na cane cane muri Afrika muba muriko murayakurikirana biciye kuri FM shortwaves hamwe no kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, ico gihe tuba turi live no kuri vewa radio yacu ni Facebook.
I woke up on your side.
look at my baby. The need is there. The need is a mama. There's a mama. Ukira mabanga yange. Yose. Yose. Cause I'm better. I'm better. Hindi kumwe nawe. I'm better. I'm better with you.
The Ben na Medi mu karirimbo Lose Control twase kandi na kwizera. Kwizera ikaze.
Kwizera. Amahoro cyane.
Urakomeye.
Ndabumva.
Uri hehe gakwiza?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Kirundo.
Kirundo havugwa make.
Mu Kirundo nyene n'amahoro buke buke. Je mfati ya hungu vya mbona ndabona niruka kumba kwa iladia mbuga kama shuwele zo tango itali kichumi uvu nini teguro yoku itegura njene kusuri za wana umashuwele
Udukore shutu kwa mashuwele kwa rawonete
na humbo na kumasoko njene ligorana chane minu vila zuinde zara duze sanga amakai mbuzu sanga njene amahera nyine yaraduze tewe nyene ubukene nyine twaye
no kwihangana hama mgabo mukabona ko muzoshobora kubarungika nimba uri umuvyeyi
oya je nanje ndumunyeshure nege umwaka ubusinzo suya kwiga no kwitegura kaminuza
warashoboye kuronka amahigwe yo kuja muri kaminuza y'u Burundi
oya twarakoze exeta turindiriye amanota nyene
uraba wipima ku byo wanditse ubona gute kera niho ababyeyi baca kubaza ati naho amanota ataraboneka avuga ingene ubona bizogenda hanyuma gakwize hariho abenshi basama amakenga bakibaza ati mbega bizogenda gute niyo ntaramuka nshoboye kuronka amahigwe yo kuja muri kaminuza na cane cane kubana usanga bava mu ntara hagati z'igihugu c'u Burundi hatagiramwo amakaminuza yigenga mwebwe abanyeshuri bo ngaho urwaruka rwo mu Kirundo ico kibazo murakibona gute
izo nyene biragorana cane kuko nk'ubu ashaka kubura amanota yo kujya muri kaminuza ya leta ugasanga ibintu by'amaprize nk'ino biragoye uri umwana nyene w'umutishoboye uguma muhira nyene ukareba utundi wobe urakora kaminuza yenda bica bigorana
hama ugize amahigwe urifuza kuzokurikirana iki muri kaminuza y'u Burundi
je muri kaminuza y'u Burundi nifuza nkunagize amahirwe nkayitora gukurikirana ivyigwa bijanye n'ubuganga kuko nibyo scientifique de nezereza cane
teka tukwipfurize amahigwe iyo ndoto yawe uzoyishikane ego urakoze cane gose kwizera mu Kirundo
murakoze cyane gose natwe no mu Kirundo turabumviriza ku mirongo ya FM biroroshye cyane none ariko ndabakurikirana
reka cubandanye uryoherwa kandi dukurikirana ntukure ko gutwe
oya sinigera nkura ko cy'ya Amerika ndarekunda gose nizere ko n'ikindi gihe buzaba mu mama nga
ego urakoze cyane gose kwizera
murakoze gose
Nijugi Amerika, Washington DC, Mukirundi no Mukinyarwanda ni muri Isanga. Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanye twashimira mwe muri komu twumva muherere irya nino undi turi kumwe ni Emmanuel Kaze
ndabumva neza murakoze
uherere hega Emmanuel
ni Kimihurura I Kigali
Kimihurura kuna makuru tuzaniye canke ni vyumvira
na makuru mbazane make cyane atari menshi mu Rwanda na mahoro izuba rirava ni ibikorwa byo tunasoza ni ibikorwa byo kwa mama za bakandida depute kabenshi numvise mwana nabatumiye twara kumvise babigenga kandi namakuru yenda tuyumva naho tabashije kugera ijaye niyo makuru rebye dufite nyamukuru abundi twitegwe neza amatora kuwa mbere urubyiruko numvise baradushyiriyeho n'umwihariko wacu ko tuzatorera hano kuri komisiyo y'amatora hano ku Kimihurura neke ku itariki enye numva aribwo tuzahahurira tuzindutse tugatora urubyiruko dutora uhagarariye abahagarariye urubyiruko urumva rero nk'urubyiruko benshi ntabwo tujya dukunda kwitabira ibintu usanga tumeze nk'abantu batagize ibintu bitayeho ariko igihe turimo ntago ari icyo kwicara ahubwo twakwiye gufatanya tugashyiramo imbaraga tugatora uwo twifuza tubona uzakomeza kudufasha mu gushyikiriza ibyiyumviro cyangwa ibitekerezo byacu mu gihe azaba yageze mu nteko nshinga amategeko nk'uko yatuvuga ko ari intumwa zacu
urakoze cyane
ni icyo nk'ayo makuru mfite rwose ubundi mu nturizi hari abantu nari nshaka gusuza nka babiri cyangwa batatu sinzi nta byakunda
unyarutse kugira ngo duce dufata abandi baturindiriye
hari uwitwa Munyeshema Thomas w'inshuti yanjye musuhuze cyane hari n'uwitwa Adirie n'uwitwa Diodoni na Diane na Pamweri n'abantu bose batuye mu Rugando mu bambere ntashu
urakoze cyane gose Emmanuel
kabisa turabakunda cyane mujye mukomeza mu bishyikirizo ibyo biganiro byanyu tuba tuhakurikiye
nawe ubandanye uryoherwa
aho murakoze murakarama
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota itarenga 11 turaza kuba dusozereye ikiganiro muri isanga 10 musa ariko mu kurindira iyo minota turakira abarijya nino kugira ngo mbandanye mudusabikaniriza amakuru mwongere mu gico muvuga ku yo twabashikirije
shomula Nesim Kingali to Kampala Oh na 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 Sinchaka kukura Habe ni seconda Oh baby Sinchaka kukura Habe ni seconda Chaka kukura Ame naga toya Oh yeah Yego munara kosa Akana sabi mbabazi Ibyo bikarangira Umunsi bejo nejo bunda kongera Uzova benshi Bazavuga byinshi Ariko ntuzite kuri wowe Oh yeah Uramenye amabwire ndazituma umwana wacu Oh yeah Oh yeah Sinshaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinshaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinshaka kukura Ame na gatoya Oh yeah Nzahori ruhande rwawe Nawe mundiru zambi mpande Olimo kwano kwange kakukume Abafeleba chamu tubasunge Abantu sabarafu tubasuze Olimo kwano kwange kakukume Abafereba chamu tubasunge Abantu sabarafu tubasuze Uramenye amabwire Ndazituma umwana wacu Oh yeah Oh yeah Sinshaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinshaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinshaka kukura Habe na gatoya Oh yeah Yego umuntara kosa Akanasaba imbabazi Ibyo bikarangira Umunsi bejo nejo bunda kongera Olimo kwano kwange kakukume Abafereba chamu tubasunge Abantu sabarafu tubasuze Uramenye amabwire Ndazituma umwana wacu Oh yeah Oh yeah Sinshaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinshaka kukura
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu rubuga abari rwanyu mutubwira amakuru avugwa ijya nino ahiwanyu mubaye mu makambi mu ntara ma commune mu midugudu mu makartie atandukanye mu mazone atandukanye mu bisagara bitandukanye mu migabane itandukanye ijwi rya Amerika naho tudashika kugira ngo rero twumve ayo makuru avugwa iwanyu namwe tuba dukeneye uruhara rwanyu ko muyatubwira turabarindiriye inshuti bakunze Mushora kandi no kugira ico muvuga kiyo twabashikirize muri nondwi turiko turasa nk'abasozera no musibo dutanguye n'ukwezi gushasha muri kuriwe no kuvuga ivyo twabashikirije muri kuno kwezi kwa munani twaraye dusozereye tukayifuriza yuko mu kwicenda muraranigwa mu vyo murimo vyose Habe ni segonda Oh baby Sinshaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinshaka kukura Habe na gatoya Oh yeah Nzahori Olimo
kange kakukume abafereba chamu tubasunge abantu sabara futubasuze Oli mukwano kwange kakukume abafereba chamu tubasunge abantu sabara futubasuze Ora menya mabire nazitumubano wacu Oya Chaka kukura Habe ni segonda Oh baby Si chaka kukura Habe ni segonda Oh baby Si chaka kukura Habe na gatoya Yego umuntu arakosa akanasaba imbabazi ibyo bikarangira umusibejo nejo bunda kongera Oli mukwano kwange kakukume abafereba chamu tubasunge abantu sabara futubasuze
Nuko rero ncuti bakunze hari amatelefone atakora akunda gucamwo ariko mukaba muri ko murumvira radio aho muri mushaka ko tubaha ijambo mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe iyo ni nayo numero y'ijwi rya Amerika yamenyesha makuru wese mukeneye canke ico mushaka kubaza ku ijwi rya Amerika mubwi baza muciye kuri iyo numero ya ijwi rya Amerika igisata cyo Kirundi n'ikinyarwanda Haduce dusozerera ikiganiro muri sanga 16 genekerezo rya mbere ukwezi kwa 9 muri 2018 inshuti bakunze mariko mutwumva muri rya nino mwakoze abo twasangiye ijambo mwakoze abo bari bipfuje namwe ko tubahamagara ariko amatelefone ntadukundire dusaba imbabazi nejo n'umunsi muri sanga ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu kandi twamadufise ibitandukanye tubahamwe umwanya kugira ngo mushobore guterera ivyumviro vyanyu na Lidiane nahaze kuri micro mwinga bw'ivyuma Innocent kimenyegeranije amaje na engineer bafatikanije twemi tukayipfuriza kugira ukwezi kweza kwa trenda na weekend nziza. Turaza kongerige cy'isaha 12 makuru tugiye kubategurira. Muri yo harimo iyerekeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayashize umukono ku itegeko yemeza indwi bagiye kugira seni zotegura amatora muri 2020. Turaza kandi kugaruka no kuvyerekeye amatora mu gihugu cy'u Rwanda y'abashinga amateka uno munsi n'umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza kuri bo. Murakoze cyane. Muranigwe mu vyanyu no mu vyanyu no mu banyu weekend nziza n'ukwezi kwiza kwa 9. From my heart I wish you well.